ubimenye ubimenyesha abandi bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha radio inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Tuti bakunzi ba radio inzamba agateka kawe turabaye kaze muri kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi. Uno munsi tukabashikiriza inkuru zivugwa hirya no hino zitandukanye. Prosper Nzisabira rije nabashikiriza kino kiganiro kuri radio inzamba agateka kawe mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Theodomir Roman Irambona turabaye kaze. Hari umugore yamaze imyaka 13 azi ko yabaye ikiragi kandi atari ibyo. Marie Mac Cready ni umunya Australia afite imyaka 60. Igihe yari afite imyaka 13 yaragwaye indwara yitwa bronchite irimo laryngite. Mu nyuma yagiye abona burijwi abikiragi. Icyo kibazo cyaramuhahamuye kubera yuko abaganga bari babuze icyabimuteye. Abana bigana bwa mbere byarabatangaje mu nyuma baramenyera batangura kutamuvugisha kuko bari bazi yuko atabishura. Marie Mac Cready yarakumiriwe n'umupadiri umwe amubwira yuko indwara yamufashe imubuza kuvuga ari indwara y'abadayimoni. Marie yahevye kwiga afite imyaka 15 no kuvuga inyuma y'imyaka 2 afashwe n'icyo kibazo cyo kutavuga. Mu mwaka umwe yatanguye kurondera akazi abicishije mu ishyirahamwe ibijejwe. Umukozi umwe muri iryo shyirahamwe amuhanura kujya kubaka ugwiwe kuko atazoronka akazi kubera ari kiragi. Naho bamuca intege ariko hari n'abandi bazimutera. Hari umugenzi biganye yamuhanuye kujya kwiga ibyo kwandikisha imashini y'intoke bita dactylographie mu rurimi rw'Igifaransa. Yarabikurikije ndetse araronka n'urupapuro rw'umutsindo bita diplome. Ivyo navyo bikaba vyatumye aronka n'akazi mu ishyirahamwe ritegekaniriza kazoza abanyagihugu mu bijanye no kwivuza. Aho yaronse akazi yakorera umunsi umwe yumvise ikintu kimufashe mu muhogo kiramuniga yifata mu izosi arabura impwemu aguma akorora vyanka. Mu nyuma niho yakoroye igitu cy'amaraso atubwenge. Yagiye kwikangura ari mu bitaro abaganga bamwereka ivyavuye muri cya gitu cy'amaraso bamwereka igiceri cy'amafaranga 3 yitwa amapense yo muri icyo gihugu cya Australia. Icyo giceri cyari gifashe mu muhogo nicyo cyatumye amara imyaka 13 atavuga. Ijambo rya mbere yavuze yikanguye yahamagaye nyina mubyara ati mami. Icyo giceri cyari gihagaze hagati y'utugozi dutuma umuntu avuga kabuza utwo tugozi ko twonyiganga wasohora ijwi. Ikindi nacyo icyo giceri n'icyigeze kiboneka mu bipimo bakora bakoresheje amafoto arizo bita radiography. Marie umubyeyi w'abana batatu akaba n'ubu atibuka uko yamize icyo giceri naho yakimiriye. Marie akaba ubu afite imyaka 60. Marie icyo giceri yaciye gitobora agishyira ku muringa acyambara ku kuboko kugira azogume yibuka ivyamubayeko. Hari umugabo mu gihugu cya Kurwasi afise umubiri ufata ivyuma. Nermin Agirajike ni umunyakurwasiya w'imyaka 38 afise umubiri ufata ibintu byose bikozwe mu vyuma bw'ubutare bita metali. Mu kwerekana ubushobozi bw'umubiri wiwe, Nermin Agirajike yashize ku mubiri wiwe ibiyiko, amatelefone ngendanwa hamwe n'icuma bakoresha mu gusya ivyo kurya. Ivyo vyose yabishize ku gituza no ku nda birafata bihomako. Umunyakurwasiya Nermin Agirajike yavuze ko kugira ngo amenye ko umubiri wiwe ufise ubushobozi bwo gufata ibyuma byatanguye ariko yoza amasahani bakoresheje ari kumwe n'umwana wiwe w'umuhungu. Ifurusheti imwe ariyo kanya ngo yagumye ifashe ku kuboko kwiwe ayikura ko akoresheje inguvu. Kuva icyo gihe niwe yatanguye kujya ashyirako n'ibindi bikoresho bikozwe mu byuma, bimwe bigafata ibindi ntibifate. Acamenya ko ibifata ari bikozwe mu butare bwa metale byonyine atazi n'igituma. Hakaba hari n'undi munyageorgia mu mwaka w'2013 yafashe ibiyiko 53 abishyira ku nda yiwe bigumako atakindi kibifashe. Umugore atigera yumva na rimwe ububabare ku mubiri. Joe Cameron ni umugore w'umunyayikose afite imyaka 71, afise umubiri urinda ububabare ntiyagire na buke yumva. Ku mashusho Joe Cameron aboneka ariko arajya ipiripiri nyinshi cyane ubwo bariko barasangira, bahevye kurya abandi bifashe mu mihogo, abandi amosozi ariko arakoroka kubera kubabwa, ariko wewe akavuga ko atana kimwe yumva. Joe Cameron amenyesha kandi ko mu gihe yabyara atabubabare bita ibise yigeze yumva. Waramaze rero kwisuka ko icyayi giturira ku maguru amajya ku mavi, naho nyine ntacyo yigeze yumva na gato cerekeye ubushe. Abahinga bakavuga yuko uko Joe Cameron ateye ari indwara mbi, kuko naho atumva ububabare ariko ubumuga bumugumamwo atabizi. Mu buryo umuntu kenshi ajya kwivuza iyo yumvise ububabare, abashakashatsi bo mu gihugu cy'Ubwongereza bakavuga ko kutumva ububabare ku mubiri bitumwa no kwimuka kw'ibyo bita gene. Abo bantu bameze gutyo akaba ari babiri bamaze kwibonekeza ku isi. Kwezi kwa gatatu umwaka 2019 hari umugore wo muri leta ya Goiás mu gihugu cya Brazil yitwariye mu butungane umugabo babyaranye yanse gufasha umwana. Amaze kumwitwarira yaronse inshuro zibiri izo yamuronderako. Ibipimo by'amaraso bita ADN bapimye ku mwana basanze ibyo bipimo bihuye n'ivy'uyo mugabo hamwe n'ivyihasagiwe basa cyane. Ayo mahasa yose yarahakanye avuga ku mwana atari uwabo. Uko kwihakana umwana nacyo byabafashije kubera yuko umucamanza yaciye abategeka bose kuza barafasha uyo mwana, yongera amenyesha ayo mahasa ko bose ari base b'uyo mwana. Urumva yuko yari yitwariye umugabo umwe atasanga base b'umwana ari abagabo babiri acaronka kabiri izo yarondera. Mu gihugu cy'Ububirigi hari umukobwa aherutse kwiyahura kubera bugaye inzu yiwe itunganya imishatsi bita salon de coiffure mu rurimi rw'Igifaransa. Mu gihugu cy'Ububirigi ku gerekezo ya 16 ukwezi guheze kwa 11 muri uno mwaka, umukobwa yatunganya imishatsi afite imyaka 24 yari yahuye. Uyu mukobwa Alison Jaden yari yafunguye iyo salon mu kwezi kwa 8 i Liège. Bitumwe n'ikiza cya COVID-19, iyo nzu yiwe itunganya imishatsi yarugawe kubera ingingo yo kugumiza abantu mu ngo. Imbere y'uko iryo bara riba, Alison yari yavuganye na Radio Television RTL TVI, akaba yashikirije ingaruka ku butunzi bwiwe bw'iyo ngingo ya leta yo kugarira abagira urudandazwa bise ko rubayabaye kandi rudakenewe. Akaba yavuze ati, "Nduguriye twa mugina, ivyo bintu biragoye kwihanganira ndugaye twa mugina." Ababanyi ba Alison Jaden bamenyesheje kuko kwiyahura vyoba vyavuye kuyugagwa ry'inzu yiwe yatunganya imishatsi. Ibirori vyo guherekeza Alison Jaden vyabaye ku igerekezo rya 2022 ukwezi guheze uno mwaka i Liège mu gihugu cy'Ububirigi. Bari baje kumusezera hari abari bafite inyandiko zanditse mu rurimi rw'Igifaransa zivuga ziti, "Ni oubli ni pardon," bisigura nituzibagira nituzobabarira kugira ngo iyo nzu itunganye imishatsi itangure gukora Alison Jaden yari yakoresheje amafaranga 250,000 vy'amaero ni hafi imiliyoni 75 z'amafaranga y'amarundi. Kiti bakunzi bagado inzamba agateka kawe namwe bakunzi bakino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi oze prosperenze isabira nariko ndakibashikiriza nabanda basezeye ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose uhinga bw'izuma tukaba twari kumwe na Theodomir Manirambona naho ubutaha.
Cyari kiganiro bimenye ubimenyesha abandi kuri radio inzamba.